Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira mu Burundi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22, mu Rwanda ni kuri FM 93 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu. Nshuti muduteze amatwi, mwiriwe neza. Ni Thomas Kamirindu basuhuza kandi mbaha ikaze muri aya makuru y'akakanya. Mu Burundi, ibikorwa by'abanyagihugu na bamwe mu bategetsi birimo bironona amashyamba kimeza na pariki. Bamwe mu baturiye izo pariki bavuga ko bajya guhinga imirima yabo bakabirukana.
Niyo mpamvu rero uno munsi tugira intambamyi yuko tuje ku kivi abo bagejejwe parke baca badabakwaka amasuka batefuza yuko tworima, kubera ko ibyo bintu babahaye ubwa mbere batigeze babironka kuri uno munsi.
Uyu ni umwe muri abo baturage rero bari ku nkengero za pariki imwe ku mutumba wa Karagara, ni mu kibaya cya Rusizi. Mu Rwanda, umunyamakuru Theoneste Nsengimana ntiyitabye urukiko uyu munsi, impamvu yabaye urujijo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden amaze kugera i Luanda muri Angola mu ruzinduko guverinoma ye ivuga ko rwanditse amateka. Naho muri Guinea, abantu barenga 50 baraye baguye mu mibyigano. Imibyigano kuri stade y'umupira w'amaguru mu majyepfo y'igihugu. Aya makuru hamwe n'ayandi yose twabateguriye muri uyu mwanya ni mu kanya, mugume hafi. Nari maze kubibabwira rero ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden amaze kugera i Luanda, umurwa mukuru wa Angola, agiye gushimangira umurage w'ubutegetsi bwe ku bikorwa remezo, ku mushinga ufitiye akamaro kanini urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu muri kariya karere ka Afurika y'Amajyepfo. Ni umushinga munini wa gari ya moshi witwa umuyoboro wa Lobito. Ibindi kuri iyi nkuru turaza n'urugendo nyine turaza kubivugaho mu kanya tujya gusoza aya makuru yo kuri iyi saha. Andi makuru yo hirya no hino ku isi tuyakomereze muri Guinea. Muri Guinea rero, ishyano ryaraguye ejo ku cyumweru, abaturage barebaga umukino w'umupira w'amaguru, abafana bo ku mpande z'amakipe yombi yari makina mu mujyi wa Nzerekore mu majyepfo y'igihugu barabyigana, kubera ko babanje guhangana abandi bagira ubwoba bariruka barabyigana, nuko baranabyiragirana 56 babiguyemo barapfa. Ibindi kuri iyi nkuru Fidele Niyongabo.
Ibyo vyabaye inyuma yuko bari bashigikiye amakipe atandukanye ariko arakina batanguye gutana mu mitwe. Abajejwe amatoza bari mu gikorwa co kwihweza abagize uruhara mu guhonyangana kwabaye ku munsi w'Imana urangiye. Vyamenyeshejwe n'umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru Fana Suma mu itangazo ryasomwe kuri televiziyo y'igihugu. Ibyo vyabereye mu kibuga c'umupira w'amaguru cari cuzuyemwo abantu isinzi, igihe inteko zijejwe umutekano zagerageza gutandukanya abarorereze bariko batana mu mitwe. Umushikiranganji wa mbere wa Guinea Amadou Ouliba mu butumwa ku rubuga Twitter yatangaje ko abategetsi bariko bakora kugira bagarukane umutekano mu karere iryo sanganya ryabereyemwo. Ivyabaye ku munsi w'Imana urangiye vyerekana ibibazo bijanye n'umutekano bibandanya kwigaragaza mu bibuga by'umupira w'amaguru muri Guinea. Ibinyamakuru byo mu karere iryo bara ryabereyemwo ku munsi w'Imana byatangaje ko inteko zijeje umutekano zagerageje gukoresha imyuka ibabaza mu maso kugira zigarukane umutekano, inyuma y'akajagari katewe n'uko uhagarariye urukino yahaye imwe muri izo ekipe akaryo ko gutera penalti itahuriwe ko na bose. Iyo penalti yarashavuje abashigikiye ekipe yahanywe baca batangura gutera amabuye. Inteko zijeje gucungera umutekano zaciye zikoresha imyuka ibabaza mu maso. Benshi mu bapfuye bari abana. Bamwe mu bakomeretse bariko bavurirwa mu bitaro bameze nabi cyane.
Radio Ijwi rya Amerika tuve muri Afurika y'Uburengerazuba tujye muri Afurika yo hagati. Guverinoma ya Chad murabizi yasheshe amasezerano y'ubutabarane bwa gisirikare yari ifitanye n'Ubufaransa. Igisobanuro cya President Mahamat Idriss Deby ni ukuvuga ngo aya masezerano yari yarataye igihe. Fidele Niyongabo komeza.
Mwijambo yashikirije mwijoro ryo kuri Uwimana urangiye President Deby yavuze ko amasezerano atakijanye n'ibyerekeye umutekano na politike y'igihugu ciwe. Yavuze ko guhagarika amasezerano ya gisirikare n'u Burundi biri mu mugambi wo gushiraho igisirikare cy'igihugu cigenga kandi gifise ishaka rikomeye ryo gukingira abanyagihugu. Gushika mu bihe bya vuba ibihugu byo mu burengero bw'isi byabona Chad nk'igihugu kibifitiye akamaro gakomeye mu rugamba rwo kugwanya intagondwa z'abayisilamu mu karere ka Sahel. Imigwi ikorana n'umugwi Boko Haram na leta ya kiisilamu irakorera cyane mu karere k'ikiyaga Chad. Ingingo ya President Itno yo guhagarika amasezerano ya gisirikare n'u Burundi ishobora gutuma inteko zose z'u Burundi ziva muri ico gihugu inyuma y'uko zihakoreye mu kiringo cy'imyaka 60 kuva cikukiye. Chad yategetse muri uyu mwaka inteko nk'iyi za leta zunze ubumwe za Amerika zikorera ku butaka bwayo kuhava. President Deby yavuze ko amasezerano ya gisirikare n'u Burundi atakamaro kaboneka yagiriye igihugu ciwe mu gihe cyari gihanganye n'ibibazo bitari bike birimwo ibitero by'imigwi ikora iterabwoba. Yamara yatangaje ko igihugu ciwe kiciteguriye gukorana n'ibindi bihugu harimwo n'u Burundi.
Ijwi rya Amerika n'amakuru tuyakomereze mu karere k'Afurika yo mu majyepfo muri Namibia. Amajwi y'agateganyo ya mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu arerekana ko kandida w'ishyaka SWAPO riri ku butegetsi akaba na vice president wa Repubulika ucyuye igihe umutegarugori Netumbo Nandi Ndayitwa ari imbere. Fidel Niyongabo.
Abatavugana umwe na leta bari yamirije ivyavuye mu matora batangaje ko kongereza ikiringo c'amatora byari bikiye kubiri n'amategeko. Bitetezwe ko ibiharuro vya nyuma vy'ivyavuye mu matora bitangazwa muri indwi. Abatavugana umwe na leta batangaje ko bazoshingisha urubanza muri sentare kubera batazokwemera ibizoba vyavuye mu matora. Abanyanamibia ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye batoye umukuru w'igihugu n'abagize inama nshingamateka. Mugambwe SWAPO uri ku butegetsi muri Namibia kuva ico gihugu cikukira mu mwaka w'1990. Yamara abanyagihugu ntibakibufitiye icizere kubera bahanganye n'urugero ruri hejuru cyane rw'ubushomeri hamwe n'ibindi bibazo by'ubutunzi cyane cyane ku bakiri bato. Inyifato irangwa mu bategetsi ya ruswa n'ibiturire byarambitse ibara umugambwe wahora ubonwa nk'uwahabuje abanyagihugu. Umugambwe utavuga rumwe na leta Independent Patriots for Change watangaje kuzoshingisha urubanza muri sentare ku vyavuye mu matora muri iyi ndwi. Iyindi migambwe itavuga rumwe na leta yatangaje ko izo kwifatanya nawo muri urwo rubanza. Mark Henry Venani ayoboye umugambwe utavuga rumwe na leta Popular Democratic Movement yitoje mu mabanga y'umukuru w'igihugu yavuze ko amatora yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye yerekeye igihugu n'akaranga kacu ka demokrasi. Yavuze ko ayo matora yerekeye igihugu gikorera abanyagihugu bose abakene n'abatunzi, ko ayo matora atari ayabashaka kuguma ku butegetsi byanke bikunde. Urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora muri Namibia rwateguye amatora rwatangaje ko atanshuro ya kabiri y'amatora izoba naho batavuga rumwe na leta ariko babisaba. Iyindi migambwe iri ku butegetsi mu karere ko muri Afrika mu manuko yarahanganye no gutakaza icyizere cy'abanyagihugu muri uyu mwaka.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tujye ku ntambara zo mu burasirazuba bwo hagati by'umwihariko muri Libani, aho guverinoma itangaza ko indege z'intambara za Isirayeli zarashe mu majyepfo no mu burasirazuba bw'igihugu. Ivuga gusa ko umusirikare wayo umwe yakomeretse ariko ntisobanura niba haba hari abandi bapfuye. Diane Ninahazwe aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu muri Libani bwatangaje ko ico gitero cahitanye umuntu umwe congera gikomerekeramwo umusirikare umwe mu buseruko bw'igihugu. Naco igisirikare ca Israel catangaje buno nyene kuri ivyo bitero. Ni ibitero bibaye imisi mikenya inyuma y'uko Israel n'umurwi wa Hezbollah vyumvikanye ku masezerano yo gutanga agahengwe k'intambara imaze amezi 18, ikaba yadutse inyuma y'uko umurwi wa Hamas ucuditse n'umurwi wa Hezbollah ugavye ibitero kuri Israel. Jacques Sylvain, umuhanuzi wa President America Joe Biden kubazo vyerekeye umutekano w'igihugu ejo kwa Munku, yari yavuze ko amasezerano yo guhagarika intambara mu ntara ya Gaza ari ibintu bishoboka muri iki gihe inyuma y'uko ayo masezerano yo guhagarika ingwano apfundikiwe muri Libani.
Aya makuru n'ibindi biganiro byose mushobora kuyasanga igihe cyari cyo cyose no kuyakurikira kuri wa3@ Radio yacu VOA akadomo com, ku mbuga nkoranyambaga zose za radio yanyu Ijwi rya Amerika, by'umwihariko kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Ubuyobozi bwa gereza nkuru ya Nyarugenge ifunze umunyamakuru Theoneste Nsengimana buravuga ko yanze kwitaba iburanisha ku mpamvu ze bwite uyu munsi. Nsengimana rero ntiyagiye mu rukiko, areganwa n'abayoboke b'ishyaka Dalfa Umurinzi ritaremerwa mu mategeko ibyaha byo guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda. Eric Bagiruwe ubusa yaduteguriye inkuru irambuye.
Mu gihe urubanza rwari ruteganijwe gutangira ku isaha ya saa tatu za mu gitondo, ku isaha ya saa tatu na mirongo itatu n'irindwi, gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali yandikiye umucamanzi imumenyesha ko Nsengimana, umuyobozi w'ikinyamakuru Umubavu.com na Umubavu TV Online, yanze kwitabira iburanisha ku mpamvu gereza yisize bwite. Ni ingingo yakuruye impaka mu cyumba cy'iburanisha. Ubushinjacyaha bwumvikanishije igisa no gushidikanya ku byanditswe na gereza, bwisunze ingingo z'amategeko ku miburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha, bwabwiye urukiko ko iyo uregwa atitabye iburanisha nta mpamvu agaragaza kandi yarahamagawe byemewe n'amategeko urukiko rumuburanisha adahari. Gusa ubushinjacyaha bwongeyeho ko ibivugwa na gereza byari kuba byiza iyo nyir'ubwite aza kubyiyandikira ubwe. Ubushinjacyaha bwashingiye ku rubanza rw'umunyapolitiki Paul Rusesabagina bwibutsa ko igihe yatangazaga ko yikuye mu rubanza umucamanza atahisamo uburanisha adahari, ahubwo ko habanje gusuzuma icyemezo cye mu nyandiko, busaba ko no kuri Nsengimana byagenda bityo urubanza rugasubikwa hakazabanza kumenyekana ukuri kw'ibivugwa na gereza. Umunyamategeko Felicien Gashema wunganira umunyamakuru Nsengimana nawe yavuze ko yatunguwe no kumva gereza itangaza ko nyir'urubanza yanze kuza kuburana byibwirije. Yavuze ko amusura ku wa gatanu w'icyumweru gishize bari bumvikanye ko azaza kuburana. Umugore wa Nsengimana yabwiye Ijwi rya Amerika ko yari yamusuye kuri iki cyumweru cyashize yamushyiriye abana ngo baramukanye, uregwa mwizeza ko bucya aza kuburana. Afashe ijambo, umunyamategeko Gatera Gashabana, umwe mu bafite benshi yunganira muri uru rubanza, yagize ati "Bitandukanye n'ibyo twari tumenyereye, noneho ubushinjacyaha bwashishuje." Gashabana yavuze ko bidasanzwe ko hagati y'abaregwa n'ubushinjacyaha bavuganwe ku ngingo runaka. Avuga ko muri make ari indi ntambwe ubushinjacyaha buteye kandi ishimishije. Urukiko rwavuze ko imvugo z'uyu munyamategeko zitarimo kubaha uruhande baburana. Umucamanza yavuze ko bitari ngombwa guhita avuga ko basanzwe batumvikana n'ubushinjacyaha kukiburanwa. Kubareganwa n'umunyamakuru Nsengimana mu rukiko, bashatse kugaragaza ko baba hari icyo bazi cyatumye atitabira iburanisha. Amakuru agera ku Ijwi rya Amerika aturuka ku isoko zizewe kandi zuzuzanya atubwira ko Nsengimana yabafungiye mu cyumba cyegeranye n'icyo Sylvain Sibomana afungiyemo. Uyu imbere y'umucamanza yashatse gutinda ku mpamvu zatumye mugenzi we atitabira urukiko, ariko umucamanza aramucecekesha amubwira ko agomba kurangwa n'imyitwarire myiza mu rukiko. Sibomana yagize ati "Ejo nanjye nshobora kuba ntahari, hari impamvu adahari nshaka kubabwira." Urukiko rwibukije ko mu iburanisha ry'ibanze Nsengimana yari yavuze ko atazakenera umwunganizi mu mategeko. Felicien Gashema avuga ko uregwa afatanije n'umuryango we aribo bamusabye kumwunganira. Yavuze ko agiye gusaba kujya kumusura muri gereza akamenya impamvu yamuteye kutaza kuburana. Mu gisa n'impungenge, Gashema yasabye ko n'urukiko rwakoresha ububasha rufite mu kumenya ukuri kuri iki kibazo. Umucamanza yamwizeje ubufatanye iki kibazo kikava mu nzira mu mugambi wo gutanga ubutabera buboneye. Ukubura mu rukiko k'umunyamakuru Nsengimana, bamwe batangiye kubihuza n'ibyabaye kuri mugenzi we Dieudonné Niyonsenga alias Cyuma Hassan wa Ishema TV. Cyuma Hassan yabuze mu rukiko ku rwego rw'ubujurire urubanza ruburanishwa adahari. Gereza yavuze ko ari ubwe wangaga gusohoka aho afungiye, mu gihe umuryango n'abanyamategeko bamusuraga akababwira ko gereza yangaga kumusohora ku bwende. Umunyamakuru Theoneste Nsengimana wayoboraga Umubavu TV Online na Umubavu.com areganwa n'abandi bayoboke icumi b'ishyaka Dalfa Umurinzi ry'umunyapolitiki Madamu Victoire Ingabire Umuhoza bitaremerwa mu mategeko y'u Rwanda, baregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Nsengimana we aregwa ko yatambukije ku muyoboro we wa YouTube umuhango uzwi nka Ingabire Day. Ni mu gihe bagenzi be baregwa kwitabira amahugurwa no gusoma igitabo kibumbatiye insanganyamatsiko igira iti "Kurwanya ubutegetsi bw'igitugu hadakoreshejwe imbaraga." Urubanza rwa none rwaranzwe n'umutekano wakajijwe kuva mu marembo n'inguni by'urukiko kugenda ukagera mu cyumba cyarwo. Hagaragaraga abashinzwe umutekano, bamwe mu mpuzankano z'akazi n'imbunda, ndetse n'abandi bari bambaye gisiviri. Abaregwa bose bamaze imyaka isaga itatu bataraburana mu mizi. Umwe mu baregwa yabwiye urukiko ko batangiye kwizera ubutabera kuko batatekerezaga ko bagezwe imbere y'ubucamanza. Niba nta gihindutse, iburanishiriza akomeza ku itariki eshanu z'uku kwezi. Eh, bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika, tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. ibikorwa by'abanyagihugu na bamwe mu bategetsi birimo bironona amashyamba kimeza na pariki z'igihugu zicumbikiye inyamaswa z'ishyamba. Ni umwanzuro w'umuhanga akaba n'umushakashatsi mu bijyanye no kurengera ibidukikije Innocent Banigwa n'Inzigo. Iyi nkuru mwayiteguriwe n'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, murayigezweho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Mu ntara zimwe zirimo amashamba cimeza hamwe n'imongore kama z'igihugu, isoko ryacu ryagendeye amatati ni menshi hagati y'abanyagihugu n'abayacungera. Abanyagihugu bidoga ko imongore kama zibabuza gutera imbere. Nko mu ruhongore rwa Ruvubu ruri mu ntara ya Cankuzo, abanyagihugu bavuga ko ibikoko bigizwe hanini n'impongo hamwe n'inkende bibonera imirima.
Ingorane ku iterambere ryacu kuko ntidushobora gutera imbere, bya vyimbugwa n'ivyo tuba twokuramo ico twambara n'ivyo tuba twoguramo igitungwa dushobora tamize ndimiro abana bagafungura kubera ivyo twarimye, bakambara neza bakaja kwishure kubera ivyo twarimye, none ntibikunda. Ubuho hagezeho mu gitondo abana bava muri iri barabara bagiye kwishure bagenda umutima ati zambogo ziraduhitanira abana. Ni ukuvuga yuko 12 ziba zikingaho ziduga ziva mu mihana zisubira muri parike.
Mu ishamba rya Rusizi, igice kinini cyaryo kiri muri komine ya Gihanga mu ntara ya Bubanza no muri komine ya Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura, abanyagihugu eshavuriraniga kwa bacungera iryo shamba bariko babanyaga amatongo yo kurimamwo.
Hari uruhande rwa parke n'itegeko ryo mu 2011 twebwe n'iyo twaba ntitwigeze dukugwayo, twese usaba ko abo dutunganiriza tukubahirizwa amatongo yagata na bamama badusigiye.
Mu kibira cyo muri komine ya Mabayi iri mu ntara ya Cibitoke ku rubibe n'igihugu cy'u Rwanda, naho hari abanyagihugu babangamiye ikibira kubera ibikorwa bitandukanye harimo n'ibyo gucukura inzahabu. Ico kibira gipima hegitari zirenga 5,000 azari bashira arongoye igice cico kibira ku ruhande rwa Mabayi.
Ukuntu banye n'ishamba ntagari neza kuko hari ibikorwa bibakorera mu ishamba gutsenya inkwi cukura y'inzahabu ubucuruzi bw'inzahabu rebwonona byinshi. Umva barasitagura ibiti, hariho n'ibikoko bica bihunga kubera byavuze ibiti bibamo.
Nubwo ishamba ryose rifise ico gisangije ku bijanye n'uwo mwumvikano muke hagati y'abanyagihugu n'abayacungera, umuhinga akaba narongoye ishirahamwe Twese Hamwe Dukingira Ibidukikije, avuga ko bafatiye ku matohoza bakoze abajeje intwaro aribo ntandaro y'ayo matati.
Turagenda turabibona n'ahandi mu gihugu aho usanga abakozi ba leta bafatira ku mabanga babajejwe cyangwa baba bafise amabanga babajejwe ahera bahagira tutireka tugire natwe twishumbushije twarakoze, bahagenda batanze ahantu babesha abantu baparanganije abantu. Ni nk'ibi mwumvise biriko biraba aha mu maramvya, aho haza umuntu agafata ahantu ha leta akahakotesha yita ko ari umukozi wa leta. Ibyo rero ntashobora kubikora atakuboko kwabajeje intwaro kurimo, nibyo twagiye tubona hatari yake. Biraguha ingera umuntu udagukotesha agakotesha ihegitari 30 za leta 20, abantu bagatanga amahera bagatangura kurima, hariho umuntu ajejwe inzu 10, hariho umuntu ajejwe agacimbiri. Biragoye ko twaba twemeranye ico.
Kukaba nkako aba banyagihugu bo ku mutumba wa Kagaragara mu kiyaya cha Rusizi bavuga ko baje kurima amatongo bakose. Uyu numwe muri abo avuga ko hari gihe bakotera abajejwe gucungera ishamba, ahandi naho bagakotera abanyagihugu nkabo.
Tugiye gukora, tugiye kukivye kubera ko benshi bararimye muri ico gihe bahawe nabo mugabo umwaka ugira kabiri, bene naho bari bahawe n'ishira hamwe bacaravuga yuko atamuntu numwe ashobora kuhakorera batabahereje amafaranga kubera ko amatongo ari iwabo bahawe n'ishirahamwe. Niyo mpamvu rero uno munsi tugira intambamyi yuko tuje ku kivi abo bajejwe parke baca baza bakwaka amasuka batefuze yuko tworima kubera ko ibyo bintu babahaye ubwa mbere batigeze babironka kuri uno munsi.
Ubajije uwo bakoteye ntibamuvuga izina canke ngo bamwerekane. Umwe muri abo twashoboye kumenya avuga ko yahawe n'ishirahamwe adashobora kudondora, ariko ku matohoza yakozwe n'isoko ryacu avuga ko hari bihangange mu gisirikare n'igipolisi hamwe n'abajejwe inama mpanuzi wa jambo ya komine Gihanga bakotesheje amatongo yo muri iri shamba rya Rusizi. Musitaneri wa komine ya Gihanga asigura ko komine yashizeho umugwi ujejwe gutohoza ibijanye n'ayo matongo ya Rusizi, abanyagihugu bavuga ko bari kubaranyagwa. Leopold Ndayisaba avuga ko uwo mugwi bawushizeho babisabwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu kuko abanyagihugu bari bitwaye ku mukuru w'igihugu.
Ni inama ya komine yagizeho umugwi nawe araja kugira amatohoza kuri abo bene igihugu bavuga ko parike yatwaye amatongo. Rero umugwi waragiyeho wagize n'intonde, izo ntonde yo turazitosora turabe neza kuko atari ko arabeshi kuvuga n'inkomoko, kuko uzosanga benshi ari abantu bari bahawe amatongo na umushikiranganje na buramatari n'abandi bavuga ko bakoze bahaba kuva kera. Rero ariko ico bomenya coco nuko leta ikeneye itongo irarikoresha icishaka.
Nishira hamwe twese hamwe dukingira ibidukikije babona atanambamye yari kwiye kuba kuri leta mu guhana bo bategetsi bagize uruhara mu konona ibidukikije. Umuhinga inosabanirwa n'inzigo
kuba byogaragara koko ko batanze amahera bakaronka n'imbusha byakozwe n'abakozi ba leta. Ubu mbere biroroshe tugira tuti duhiriwe duhishije kuva mu 2005 nta yindi leta iracaho ni leta y'umugambwe CNDD-FDD. Abo bantu baroshe gutora kugenda mu marisa atihajya hatwara nta kico gihe abantu bakabazwa. Duhiriwe duhishije hariho n'itegeko ry'uko ubunyi wononye bamubaza ibyo abayononye amakari iryo tegeko naryumvise ricamo n'amashinga amateka.
Uyu muhinga arongoye ishirahamwe twese hamwe dukingira ibidukikije avuga ko amategeko mu bijanye no gukingira ibidukikije atomoye neza kuva ku ibwirizwa shingiro ry'igihugu agahaze akaba ari kudakurikizwa. Atanga akarorero k'ingene impongore zivogerwa kandi ingingo ya 24 y'integuro y'itegeko inimero ijana akarongo amajana 222 ryo kuwa 14 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2011 ivuga ko gukoresha amatongo akikije uruhongo rekama n'uturere dukingiwe birekuwe gusa n'imiburiburi ku metero 1000 y'imbibenyezi na z'uturere dukingiwe. Kubwo uyu muhinga inosabanirwa n'inzigo avuga kandi ko ibihe by'amatora mu Burundi bihungabanya abategetsi ku buryo badasubira kwitwararika iby'igihugu cabajeje harimo ibi byo gukingira ibidukikije.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Rwanda, Burundi, noneho Kenya. Kenya ifite ivuriro ryita by'umwihariko ku bantu bahora mu ngendo, tukavuga nk'abashoferi b'amakamyo atwara imizigo cyangwa se n'abakora uburaya. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Juma Majanga uri mu mujyi wa Mlolongo, murayigezweho na Eugenia Mukankusi.
N'akazi kenshi muri iki kigo nderabuzima gikozwe muri kontoneri giherereye mu mujyi wa Mlolongo rwagati muri Kenya, ku muhanda munini w'imodoka zihuta Nairobi Mombasa. Ni rimwe mu mavurira 7 aherereye mu bice byambukiranya imijyi yo muri Kenya n'indi 50 mu mpande zose z'uburasirazuba n'amajyepfo ya Afrika. Ayo mavuriro acungwa n'umuryango udakorera inyungu uzwi nka North Star Alliance. Atanga serivisi z'ubuvuzi ku bantu bahora mu ngendo nk'abatwara amakamyo, abakora uburaya n'abaturage basanzwe bafite aho bahurira nabo. Hani Mwazie ni umuyobozi wa programu za North Star Alliance.
As they move again, the access to quality health.
Uko bagenda bava hamwe bajya handi, serivisi z'ubuzima zifite ireme zigenda zigabanuka. Niyo mpamvu tugomba kubegera kandi tukabegereza izo serivisi, bityo bigafasha mu by'ukuri kugabanya uruhererekane rw'ubwandu cyangwa se guca uwo murunga.
Ministeri y'ubuzima ya Kenya ivuga ko abashoferi batwara amakamyo akora ingendo ndende n'abakora uburaya bafite ubwandu bwa virusi itera sida ku rwego rwo hejuru n'ubw'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Uwo twise Patrick w'imyaka 75 y'amavuko amaze imyaka hafi 50 atwara ikamyo. Aha ntidukoresha izina rye nyaryo kuko atifuza kumenyekana. Patrick avuga ko yipimishije virusi itera sida nyuma y'urugendo rw'akazi muri Botswana agasanga yaranduye. Yagize ikibazo cyo kubona imiti ye mu bihugu bimwe by'amahanga, ariko ubu kubw'imikoranire y'amavuriro y'umuryango North Star Alliance ashobora kubona imiti mu buryo bwambukiranyije imipaka.
Ukiwuko na ile kadi ya hospitali unafika
pale, ubu nshobora kwinjira mu ivuriro iryo ariryo ryose nitwaje ikarita yanjye, kandi iyo nyiberetse bayirebaho bakamenya ubwoko bw'imiti yanjye bakayimpa. Niba ari 4 muri 5 bazi imiti nandikiwe na muganga.
Catherine Wanja ukora umwuga w'uburaya unahugura bagenzi be bo mu mujyi wa Mlolongo yabwiye Ijwi rya Amerika ko abashoferi b'amakamyo ari abakiriya babo beza kuko bakanguriwe ingamba zo gukumira indwara.
Abashoferi b'amakamyo bafise imiryango yabo, rero tubwirizwa gukoresha agakingirizo kugira ngo twirinde, turinde umukiriya wacu kandi tunamurindire n'umuryango wiwe.
Kugira ngo bashe kugera ku bantu benshi, umuryango North Star wifashisha serivisi z'ubukangurambaga ufatanyije n'abaturage. Yunise Mwikadi afite inzu yakira abagenzi n'akabari mu karere, avuga ko ubufatanye hagati y'abakora ibikorwa bibyara inyungu nk'ibye n'ikigo nderabuzima bwafashije kwigisha abakiriya biganjemo abatwara amakamyo n'abakora uburaya.
For example, we advise them to use condoms that is for protection. Nk'urugero, tubagira inama yo gukoresha agakingirizo kugira ngo birinde. Tubagira inama rero yo kuza muri North Star kuko twihuje nayo kandi batanga serivisi ku buntu. Igihe kandi banduye bakibagirwa imiti yabo, tubabwira kuza muri North Star aho bashobora gufata iyo miti igihe icyo ari cyo cyose.
North Star ivuga ko yatanze serivisi z'ubuvuzi ku barwayi barenga 180,000 bo mu karere mu mwaka wa 2022. Abenshi muri bo bakaba ari abashoferi n'abakora akazi ku Burayi.
Mukomeje kumva radijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tugitangira nababwiye yuko mu mwanya ushize Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden amaze kugera i Rwanda muri Angola. Ikimujyanye n'iki? Agiye gushimangira umurage w'ubutegetsi bwe ku birebana n'ibikorwa remezo, by'umwihariko ahereye ku mushinga ufitiye akamaro kanini urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu muri kariya karere ka Afurika y'Amajyepfo ndetse na Afurika yo hagati. N'umushinga munini wa gari ya moshi witwa umuyoboro wa Lobito. Ni inkuru y'ijwi rya Amerika mugezweho na Temistocle Mutijima.
Lobito Corridor, umuhora wa Lobito tugenekereje mu Kinyarwanda, ni umushinga w'ishoramari rya miliyari 5 z'amadolari ryakozwe mu nzego nyinshi zinyuranye. Uyu mushinga ugamije kuvugurura no kwagura umuhanda wa gari ya moshi wa Bengera w'ibirometero 1,300. Uyu uzahuza icyambu cya Lobito cyo muri Angola ku nyanja ya Atlantika kimaze imyaka 120 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyiciro cya kabiri cy'uyu mushinga kikazahuza iki cyambu n'igihugu cya Zambia. Igice kinini cy'ingengo y'imari y'uyu mushinga watangajwe mu kwa 9 kwa 2023 kizatangwa n'ikigo Partnership for Global Infrastructure and Investment, PGI mu mpine. PGI ni ikigo cyashinzwe mu 2022, gahunda y'ishingwa ryacyo irangajwe imbere na Perezida Biden wa Amerika. Umugambi w'ishingwa ryacyo uhuriwamo n'itsinda ry'ibihugu 7 bya mbere bikize ku isi. Uwo wavuye muri gahunda yabyo byise Build Back Better World, kongera kubaka isi nziza tugenekereje mu Kinyarwanda. Iyo gahunda yatangijwe mu 2021 nk'uburyo bwo guhangana na Belt and Road Initiative, gahunda y'Ubushinwa yibanda ku kubaka ibikorwa remezo muri Afurika. Nutangira gukora, uyu muhanda uzongera cyane uburyo bwo kubona amabuye y'agaciro y'ingenzi arimo cobalt n'umuringa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanya bikorwa bayo. Aya ni amabuye y'ingenzi cyane mu gukora imodoka zitwarwa n'amashanyarazi. Nk'uko raporo y'Inteko Nshinga Amategeko ya Amerika ibyerekana, 80% by'ibirombe by'amabuye y'umuringa bya Congo bifitwe n'Abashinwa. Ubushinwa bugenzura hejuru ya 85% by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Kongo y'imboneka hake ku isi, harimo na 76% bya cobalt y'iki gihugu. Kwa kabiri w'icyumweru gishize, mu kiganiro yahaye abanyamakuru ubwo yari kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, Helena Matza, umuhuzabikorwa wa PGI, yavuze ko umuhora wa Lobito witezweho kugabanya ikiguzi cy'ubwikorezi, kugururira amayira ahantu h'ubutaka burumbuka no kwihutisha iterambere ry'ubukungu rihangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Madamu Matsa yavuze ko ishoramari ry'ikigo PGI rizongera umusaruro w'ibikorwa remezo hamwe n'imishinga nko guteza imbere amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba, kongera imiyoboro y'amashanyarazi mu gihugu ndetse no kubaka inganda zisukura amazi. Uyu mushinga ushyigikiwe cyane na Perezida João Lourenço wa Angola. Angola ibereyemo Ubushinwa umwenda wa miliyari 17 z'amadolari, ni ukuvuga arenga 1/3 cy'umwenda wose iki gihugu gifite. Uyu mwenda hanini wagiye uza mu nguzanyo zo kubaka ibikorwa remezo byombi hamwe na peteroli y'iki gihugu, bikaba byarafashije mu izahuka ry'ubukungu nyuma y'intambara igihugu cyamazemo imyaka 30 yarangiye mu 2022. Mu kwezi kwa 8 kwa 2022, ubutegetsi bwa Biden bwatangije gahunda nshya y'ingamba zigamije imibanire na Afurika. Iyo gahunda igaragaza Afurika nk'ahantu h'ingenzi ku nyungu z'umutekano wa Amerika. Mu mpera z'uwo mwaka kandi, Perezida Biden yakiriye inama ihuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika, aho yijeje ko Amerika igiye gukora ishoramari rya miliyari 55 muri Afurika mu gihe cy'imyaka 3. Francis Brown, umuyobozi mukuru ushinzwe ibibazo bya Afurika mu kanama ka Amerika gashinzwe umutekano, ku wa kabiri w'icyumweru gishize yabwiye abanyamakuru ko iryo shoramari rigeze ku kigero cya 80% rishyirwa mu ngiro. Icyakora Mvemba Pezo Dizorere, umuyobozi wa programu ishinzwe Afurika mu kigo cy'ubushakashatsi Center for Strategic and International Studies, avuga ko menshi muri aya mafaranga yashowe muri programu zisanzweho kandi ibyo bitazanye imishinga mishya migari cyane iboneka ku muturage usanzwe w'umunyafurika. Iyo mu mboni z'uyu musesenguzi ikaba ariyo mpamvu Lobito Corridor ikora ikinyuranyo. Mu gihe Perezida watowe Donald Trump azatangira inshingano mu kwa mbere kuje, hari abibaza niba imishinga migari muri Afurika nka Lobito Corridor izakomeza no kuri ubu butegetsi bushya. mugihe bamwe bafite impungenge ko umuhate wa Amerika kuri Afurika ushobora kugabanuka bitewe n'ihame ngengamitegekere rya Trump rya America First. Abasesenguzi bo bashimangira ko nta mpungenge zikwiye kubaho. Ibyo bakabishingira ku kuba no muri manda ye ya mbere ubutegetsi bwa Trump bwaragiye bushyiraho gahunda zigamije iterambere rya Afurika. Izo zirimi yiswe Prosper Africa yatangijwe mu 2018 igamije guhuriza hamwe serivisi za guverinoma zafasha abashoramari b'Abanyamerika gushora imari yabo kuri uyu mugabane.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni kuri uru rugendo rero rwa President Joe Biden murangora dushorejeho aya makuru. Mbashimiye ko mwayakurikiye, mbifurije umugoroba mwiza, murakarama.